radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuti banwanyi nabonye bucya mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88 3. Ndabasuhuje mwese ikaze kuri radio yanyu. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Mbashimiye ko mwahisemo radio ijwi rya Amerika. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ibiganiro n'amakuru yacu tubihere mu Rwanda, aho ubushinjacyaha bw'igihugu bwaraye busoje ibikorwa bwari bimazemo iminsi 3 byo gusabira abaregwa bose ibihano mu rubanza rwa Rusesabagina n'abo baregwa hamwe. Mu bihano byasabwe harimo n'igifungo cya burundu. Uwasabiwe imyaka mike yasabiwe kuzafungwa imyaka 15. Inkuru tubaza mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumita Kaboyi.
Kuri wa gatanu, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwasubukuye urubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baregwa ibyaha birimo iterabwoba ryakorewe ku butaka bw'u Rwanda bigakorwa n'umutwe wa FLN ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD iyobowe na Paul Rusesabagina. Iburanisha ryo kuri wa gatanu risojwe, abaregwa bose uko ari 21 basabiwe ibihano n'ubushinjacyaha. Abasirikare babiri bari bafite ipeti rya generali Nsanzubukire Felicien alias Irakiza Fredy na Munyaneza Anastase alias generali major Rukundo Job Kuramba, bombi bashinjwa ibyaha bibiri barimo icyo kwinjira mu mutwe wundi w'ingabo zitemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Nubwo abo basirikare baburanye basaba ko badakwiye kukurikiranwa n'ubutabera bashingiwe ku masezerano ya Rusaka yo mu 1999 yavugaga ko abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba biri mu burasirazuba bwa Congo bashobora kudakurikiranwa n'inkiko zo mu bihugu bakomokamo igihe baramuka bemeye gushyira intwaro hasi, basabaga ko aho gufungwa barekurwa bakajya mu ngando bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko byagendekeye bagenzi babo batashye mbere. Ubushinjacyaha bwavuze ko uko kwiregura kwabo nta shingiro gufite kuko amasezerano ya Rusaka ategeza avuga ko abakoze ibindi byaha batazabikurikiranwaho. Bwavuze ko kuba Nsanzubukire ndetse na mugenzi we Munyaneza ko bataratashye ku bushake bwabo bigaragaza ko nta mugambi wo kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano, bityo bombi basabirwa igifungo cy'imyaka 20. Igifungo cy'imyaka 20 kandi cyasabiwe Ndagijimana Jean Chrétien, umuhungu wa Wilson Irategeka wayoboraga umutwe wa CNLD. Uyu Ndagijimana we aregwa ibyaha bibiri, ibyo kujya mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kujya mu mutwe w'iterabwoba. Ubwo yireguraga yemeye ibyaha aregwa, gusa asobanura ko yabishyizwemo ku gahato k'umubyeyi we General Wilson Irategeka. Ubushinjacyaha busanga impamvu itamubeye impamvu nyoroshyacyaha kuko ibyo Ndagijimana Jean Chrétien yasobanuye atigeze abigaragariza ibimenyetso. Umugore umwe rukumbi uregwa muri iyi dosiye, Mukandoti Angelina, aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza abana b'abakobwa kwinjira mu mutwe wa MRCD FLN, nawe akaba yasabiye gufungwa imyaka 20. Uyu mugore wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu karere ka Nyarugenge yari yarahamijwe icyaha cya Jenoside n'urukiko gacaca rwa Rugenge mu katire igifungo cya burundu. Mu bari gukora 21 basabiye ibihano n'ubushinjacyaha biri hagati y'igifungo cya burundu, igihano gito cyabaye ni cyo gufunga imyaka 15. Mu bahawe ibihano no biruta ibindi harimo Rusesabagina Paul ufatwa nk'uyobora iri tsinda ry'abaregwa na Colonel Marc Nizeyimana, nibo bonyine basabiye igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Urubanza ruzasubukurwa mu cyumweru gitaha, abaregwa n'abunganizi babo bavuga ku bihano basabiwe. Iki cyiciro n'igisozwa, hazaba hasigaye umwanya w'urukiko rwo kuzasoma imyanzuro y'urubanza. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Afurika y'Epfo yarayibukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo n'Abarundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe yavuganyeho n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, Sonia Niyubahwe.
Ayo makuru tuba twarayarose mu bushikirangaji buje tumugenderane y'ubundani makungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwashoboka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikirangaji ku migenderane y'ubundani.
Iyo muvuze ngo makuru mwarayaronse ariko nimwoshoka mwemeza mwarayaronse biciye mu yahenzira mu nzira ya diplomasi mu nzira ya he
na makuru ariko aravugwa ahantu hose faramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi n'igihugu kiba cyegenga ntidushobora kuyisubira ko turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwita suverenite za notre pays turayubahiriza. Donc ubu twarayaronse ariko bataragira amatohoza turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo hanyuma tukayishyira mu ngiro hamwe izokurikira bizoba iby'amatohoza mugabo nitwaguva byo kuri ngingo nayo tuzi twarayimenye kandi twarayakiriye
mwayimenye bivuye muri Afrika y'Epfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo
mu bisanzwe igihugu n'ikindi birashitwa bivugana bigahabwa abiraba byose
no kuvuga ko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo
ego cyane makuru twara yarotse no vuga nti uretse ko bari kwa nayo vuga no ku maradio atandukanye no mu mushikira kandi uki mu buryo byategeza gufasha nyene mu buryo no vuga nti official niko no get amakuru twarashaka menyesha
hanyuma abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cyako mvuga ko bariko ratohoza no kuvuga ko bakimutaravyemeza neze ko baba barabikoze canke batabikoze ariko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ariko aba Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izo basubiza bangana gute ga Madamson
ushike ubu nta gitsigiri cumi ariko twovuga tabo barundi birukanye turaronka ico kitumwa tuvuga tuti ubu tubangira gatoya kadumwanya kushwa kugira matohoza vikuri kwa tukaronga nigiti giri nyacho
nukufuka kwa Afrika y'Epfo yababwiye muri rusangi kwa ariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira ariko ntiyigera ivuga igiti giri cyabo
yego cyane amakuru twarose muri rusangi hamwe n'abandi bose kuko n'abandi babimenyeshejwe
hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari hari abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'u Burundi harabaratahuka bataratahuka bitegekanije ko bo batahuka ryari
uko muri kose iyo birukanye umuntu aho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu bigenga barabuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura
ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamije kugira iki n'imbabazi babamaze kubirukana
uruhande rw'igihugu cy'u Burundi twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri tucaha abarundi bagirijwe nimba arico hanyuma kugira ngo ababigenzwa bazafate ingingo izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye matohoza bigashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza
icyo kibazo n'ubwa mbere mu kimenye ni ikibazo gisa nk'icatangaje abatari bake ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byaba bishitse
yego cyane ku byonzi byewe ingirango bingana n'imyaka mfise gushika nta kibazo nk'icyo nabwige numva kibaye hagati y'ibihugu mugabo icyo bonomenyesha batwumviriza nuko mu gihe byaba byarashitse by'ukuri hamwe n'amatohoza byoshika akagigwa tugasanga by'ukuri abakora mu serivisi z'u Burundi barakoze icyo cyaha agira menyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose sintama yuriyindu n'abantu nk'abandi nabo baba bakora mu serivisi baguma n'abene gihugu nk'abandi bashobora gushika bagakosha n'abantu
kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo murumva ko mubizi ariko ivyahe bisata bakoramo Afrika y'Epfo ntigeze babwira nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira ntigeze navuga ati bakora mu gisata cyo gutwara abantu kuri aeroport bakora mu gisata cyo gutanga amaviza bakora mu gisata cyane
oya nta bisata turamenya bakoramo ariko tumubwiye amatohoza ko biri kose amakuru akwiye
Madame Sonia Niyubahwe muvugire ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu turashimire kuri kano kanya muha ijuru rya Amerika.
Arakoze Sonia Niyubahwe umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yavuganaga na mugenzi wacu Diane Nininahazwe. Andi makuru dukesha ikinyamakuru Sunday Independent cyo muri Afrika y'Epfo avuga ko abadiplomate barenga 200 b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo. Mu bindi bihugu bya Afrika bivugwamo harimo u Rwanda, Guinea, Malawi na Lesotho. Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
mu Burundi nyuma y'umwaka ushize president Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu ishyaka rye SNDD FDD rirashima ibyo leta ye yimaze kugeraho ariko batavuga rumwe nayo nk'ishyaka SNL bavuga ko bakumirwa ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera Kigali mu Rwanda
umugambo uri ku butegetsi SNDD FDD uhamanota menshi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo c'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe ibiro bijejwe kumenyesha makuru muri SNDFDD vyabwijwe ijwi ry'Amerika ko umukuru w'igihugu yashitse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu aha byashimangiye cane cane ku kugwanya igiturire n'abanyonora amatungo ya leta aho hagarujwe amafaranga arenga imiliyari 40 y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cose Iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga 5000 harimo abamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru iwacu kugurura no gukura ibihano ku maradio 3 yari yugawe harimo Bonesha FM ikorera ibujumbura na BBC yabongereza guhakaryo impunzi zirenga 50,000 guhunguka bavuye mu Rwanda muri Tanzania no muri Congo Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu mugambo SNDFDD vyemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubugora Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi naho biruko umugambo SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora yashikanye prezida Ndayishimiye ku butegetsi wowe siko ubibona mu kiganiro haje abamenyesha makuru Agaton Gwasa atwari uwo mugambwe utari muri leta ariko uri mu nama nshinga mateka avuga ko leta yashize imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze
kiretse ko umuntu yonegura nje ntavyo mbona noshima mu byo kuri ni washaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa rya politike turacabananya turibona hirya no hino mugabo ni umwaka urangiye ni washaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho ku gihugu cifashe nta ntambwe novuga ngo yaratewe haba mu by'imibano abantu urabona yuko ari ikumira umenga abafata ko ari abarundi nawe umugambwe wiwe gusa uravya bahamabanga yo kurongora ikicanye kiriya nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati nibo kumbure ubotwara neza gusumba abandi ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba mbono menga ahubwo cabaye igihushane
yamara umugambwe IPD zigamibanga ishami ryegamye ubutegetsi ntuhuza na SNL Abdul Karim Urongoje nabo mu kiganiro yatanze arashima ko Uburundi bwaronse ingabire ya Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu Abdul Karim arafise ico yesabira iyo ngabire
turavye uko leta n'umukuru w'igihugu bari ko barakora umugambwe pedeze nka turifuza yuko bobandanya bashira ingufu kubisata bibiri igisata kijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu kuko nkuko mwese mubizi umukuru w'igihugu yamana benye nabivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko kwarabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko inyifato yabibangamiye ubutunzi bw'igihugu twoshima rero yuko iyo ngendo ikwira hose ntibihagarare kuri bajya twabonye gusa cyane twumvise icya kabiri turifuza yuko boshira ingufu mu ngendo yo gutwara neza abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza ababitura bose
ku ruhande rw'amashirame yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe niho nyangwa rikabije ryagateka kazi na muntu mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura perezida Ndayishimiye ko yohagari kubwicanyi kuko ryaharuye abantu barenga 550 bangana n'ica kane c'abaharugwa ko bishwe mu myaka 5 ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata Angel niko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'ijwi rya Amerika
aho muri 554 250 batu bitsika novuga byicwa bagata mu mazi mu mashamba mabarabara makanivo ibyo byose bigatemutima hagaze rigiteka twagira tuti rero hagarari ubutungane hagara umutekano mu gihugu abakora mabi kwayiyamiriza mu majambo bahanwe navyo ndetse mbere byogaruka n'icyizere n'abahunze bagahunguka hama n'abasanzwe bafasha Burundi bakawufasha koko bimwe biboneka kuko bafatira kugene agateka kazi na muntu n'intwari bereye biri mu gihugu
ico bikoze ayo mashirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana ningiro Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
raporo y'imuguke za Loni kuri Republika Demokrasi ya Kongo iravuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu bikomeje kwibasira abasivili izo mpuguke ariko ziranatunga agato cy'igisirikare cya Kongo FARDC uko kwishora mu bikorwa by'ubusahuzi ubushabitsi butemewe bw'amabuye ya gaciro no kwica abaturage zikekaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro mugenzi wacu Temistocle mu Tijima yasomye ibikubiye muri iyo raporo
Ni raporo ndende yibanda hanini ku ntare eshatu Kivu ya ruguru Kivu yepfo na Ituri zigaragazwa ko zabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo niva mu bihugu by'amahanga Iravuga ku bikorwa byabaye kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka nko mu ntara Kivu ya ruguru na Ituri iyi raporo iragaragaza ko hakorera cyane imitwe yitwaje intwaro ya ADF NDCR Codeco FPIC na CMC ikavuga ko hanini ubushobozi iyo mitwe ibukura mu birombe by'amabuye y'agaciro bibarizwa mu duce igenzura ndetse no mu bucuruzi bw'imbaho n'ibihingwa ngengabukungu nka kakao ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko Izi mpuguke za Loni ziravuga ko mu gihe zamaze zikora imirimo yazo zagiye zibona amakuru y'ihohoterwa ryo mu rwego rwo hejuru imitwe yitwaje intwari ikorera abaturage b'abasivili kuva mu karere ka Beniho mu ntara ya Kivu ya ruguru kugera mu majyepfo y'intara ya Ituri mu karere ka Irumu Iyi raporo igatunga agatoki umuyobozi w'inyeshyamba za ADF Bwana Seka Baruku kuba nyirabayazana w'ibyo bikorwa biri mu bwicanyi ubusahuzi gusambanya abagore ku gahato no kwinjiza abana mu mitwe y'inyeshyamba Mu gihe ibitero bya ADF ku basivili byakomeje hirya no hino mu karere ka Beni no mu majyepfo ya Ituri izi mpuguke ziragaragaza ko agace ka Ruwenzori katibasirwaga n'ibitero bya ADF mu bihe byahise kuva mu kwa gatandatu k'umwaka ushize kibasiwe mu buryo budasanzwe kubakoze raporo aho hamaze kugabwa ibitero by'izo nyeshyamba nibura 50 bimaze guhitana abagera kuri 250 no gukura mu byabo ababarirwa mu bihumbi izo mpuguke ziravuga ko nubwo ibikorwa by'ingabo za leta ya Congo FARDC n'ingabo z'umutwe wa Loni MONUSCO byashegeshe cyane izo nyeshyamba za ADF muri ako karere izo zongiye kwisuganya zinjiza abarwanyi bashya zuba ku buryo zibonamo ubufasha ari nako zigaba ibitero bikomeye bitunguranye by'ibisasu bya mine mu kugerageza guhangana n'ibitero by'ingabo za ta niza MONUSCO impuguke zivuga ko amakuru zavanye muri bamwe mu barwanyi bitandukanyije na ADF ndetse n'abaturage izo nyeshyamba zari zarashimuse agaragaza ko izi nyeshyamba zibona intwaro binyuze mu kugaba ibitero no gusahura ibigo bito n'ibirindiro by'ingabo za leta cyo kimwe no kuzigura mu buryo bwa magendo mu bihugu byo hanze ya Congo aho zimwe zambutswa ziciye muri Uganda Hari n'ingeri raporo itanga nk'imirwano yashyamiranyije inyeshyamba za Codeco n'iza FPIC muri teritwari ya Irumu na Jugu ho muri Turi zirwanira kwigarurira ibirombe bya zahabu mu bitero gihanganamo n'imitwe yitwaje intwara ariko iri tsinda ry'impuguke rivuga ko ryagiye ribona ibihamya by'uko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyagiye gikorera ibikorwa by'urugomo abaturage b'abasivili aho ngo ni nkaho izo ngabo zishoye mu bikorwa by'ubwicanyi no gufata ku ngufu abaturage bo mu bwoko bw'abarendu n'ababira bo muri teritwari za Irumu na Jugu ho muri Ituri abo muri ayo moko yombi ngo zabakekagaho gukorana n'inyeshyamba za Codeco ndetse n'iza FPIC iri tsinda kandi rivuga ko ryanabonye ibihamya by'uko abasirikare ba leta bagaragara cyane mu bucuruzi bwa zahabu muri izo teritwari zombi ndetse no mu yamambasa aho amakoperative y'abacukuza akorana n'ibigo by'abashoramari b'abashinwa
Ibyo ni bibera mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse na Ituri mu ntara ya Kivu yepfo ho iyo raporo ivuga iki ku mitwe y'inyeshyamba ziharwanira Temistocle
Iyi raporo ivuga ko nubwo umutwe wa Mai Mai ya Kutumba uyobowe na William Amuri ya Kutumba wagiye ucika intege ariko kiri mu igaragara cyane muri iyo ntara aho ufite n'ibirindiro mu ntara za Tanganyika na Maniema uwo nawo ukabukura mikoro mu nkunga uterwa n'abaturage bo mu bwoko bw'ababembe b'imbere no hanze ya Congo mu bucuruzi bw'imbaho mu birombe bya zahabu no mu misoro yo mu burobyi ku kibazo cy'intambara zo mu misozi miremire ya Mwenga Fizi na Uvira izi mpuguke zivuga ko zashoboye kuganira n'abatangabuhamya hafi ijana abo bari mu byiciro binyuranye harimo abahoze ari abarwanyi mu mitwe yatwirwaneho na gumino y'abanyamurenge ndetse n'abo mu mitwe ya Mai Mai y'ababembe Harimo kandi abaturage b'abasivili bagizweho ingaruka n'izo ntambara, abategetsi bo mu nzego z'ibanze, imiryango itari ya leta, igisirikare n'igipolisi cya leta n'abandi. Iri tsinda rivuga ko abo barigaragarije ko icyo kibazo cyafashe intera kuva mu mwaka w'2019. aho hakaba haragiye haba ibitero birimo n'ibigamije kwihorera hagati y'imitwe yitwaje intwaro yegamiye ku moko atandukanye atuye muri utwo turere. Kubakoze raporo, ibyo byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili, abandi basambanwa ku ngufu, isenywa ry'imihana myinshi, ubusahuzi bw'inka, uba bavanywe mu byabo batari bake bakaba barahungiye ahitaruye aho bari batuye, cyane cyane mu bice bya Minembwe, Mikenge ndetse na Bijombo. Izo ntambara iri tsinda riragaragaza ko ziterwa inkunga n'abo mu moko ashyamiranye, baba bari imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni ukuvuga abanyamurenge ku ruhande rwa Gumino na Twirwaneho ndetse n'ababembe, abanyintu, abafuriru n'abavira ku ruhande rwa Mayimayi. Iyo raporo y'impuguke za Roni ishinja impande zihanganye ibikorwa bya kinyamaswa birimo kwica mu buryo buteye ubwoba abaturage b'abasivili, kubasambanya ku gahato no kwinjiza abana mu gisirikare. Ikavuga ko hakomeje kumvikana kandi imvugo zihembera ubwicanyi n'urwango hagati y'amoko ashyamiranye. Aha muri Kivu y'Epfo kandi, iyi raporo iragaruka ku bikorwa by'imitwe y'inyeshyamba z'Abarundi ya Red Tabara na FNL. Umutwe wa Red Tabara, iyi raporo ivuga ko ufite abarwanyi babarirwa muri 300 bose b'Abarundi baba bakorera mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uvira. Uwo ngufatanya mu bikorwa bya gisirikare n'umutwe wa Mayimayi Irunga. Ni mu gihe umutwe wa FNL uyobowe na Loise Nzabampema wahoze ukorera mu bice bya Uvira ndetse na Mwenga kubera ibitero by'ingabo za Congo waje guhungira mu mashyamba ya Nabombe na Nyaburanda. Izi mpuguke zirasoza raporo yazo zisaba Leta ya Congo ndetse n'umuryango w'abibumbye kongera ingufu mu bikorwa bigamije kurinda abaturage b'abasivili no guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Zirasaba by'umwihariko Leta ya Congo kugira icyo ikoze mu kwamagana no gukumira imvugo zihembera ivangura n'inzangano mu batuye mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Epfo. Ibyo bigakorwa bo zigaragayeho bakurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Izi mpuguke zirasaba kandi Leta ya Congo gukora amaperereza ku bantu ku giti cyabo barimo abasirikare n'abapolisi bayo ku ruhare rwabo mu guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Urakoze Temistocle Mutijima kuri raporo y'impuguke za LONU kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara ikaba ivuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu bikomeje kwibasira abasivili. Mu gihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki kugira ngo hizihizwe umunsi mukuru w'impunzi, ni ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatandatu, zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zivuga ko mu myaka 6 zihamaze zateje imbere umurimo wo gutwara abagenzi mu nkambi ya Rusenda. Honyine hari za moto zirenga 80. Inkuru y'umunya makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Emmanuel Ntirampeba numwe mu mpunzi z'Abarundi zifite moto ikora umurimo wo gutwara abagenzi Rusenda Uvira na Baraka. Avuga yuko kuva bagera muri inkambi mwaka wa 2015 bateje imbere urwego rwo kwiyunguruza binyuze kuri za moto baguze.
Hano iwacu mu Rusenda kwiyunguruza muri 2015 byabigoye cyane, aho twashika ngaha kuko umuntu yaraje kuyabara kaburi moto ukabona imoto ivuye barakirengana, ariko byukuri ngahi iwacu nta moto yari ihari, cyangwa se wabona kamoto kakagoshikana isanza wagira isanza ukaburi moto ishobora kuba yokungurutse. Uyu munsi byukuri ntushobora kuburi moto kuko bonyene nibo bakwinginga bakakubwira ati tugende, kuko biboneka ko ivyunguruza abantu cyane cyane nk'imoto nizo dukoresha cyane ziboneka ngahi wacu.
Ubu mukambi ugereranyije ubona hari nka mu mutangana gute
byukuri gerageje kuraba mu Rurinda mu Rusenda mu Gatunguru ntago ho bahabuze nk'imoto nka 80 z'impunzi zoba zariyungunganije mu kugira zironke ngaha.
Aha muri iyi nkambi ari impunzi z'Abarundi zirenge mu 30 usanga hari ziza zijya gukora imirimo y'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'uburobyi kugira ngo zibone amafaranga yo kugura za moto. Alphonse Bigirimana yaguze moto avanye mu buhinzi bw'itomate n'intoryi.
Amafaranga kugura moto no kwidebriya urazi ko hari usanga bakora ubuzi bitandukanye, usanga ari abarimyi, hari usanga ari ubuzi busanzwe kuko ubuzi ari bwishi, usanga umuntu ariko arayabukuntu aho yo kwiyunganganya kugira arabe kuyogora ako kuma kakamoto kamufashe.
Imwe muyigura ngahe moto?
Moto imwe ari shasha ni 1300 dollars mugabo ari okazio ari gihironga kuri 500 dollars
usibye kuba izi mpunzi zitunza amamoto ku bwinshi zitangaza yuko zatumye n'abakongomani bo mu Rusenda nabo batinyuka batangira kugura za moto. Nubwo amamoto yiyongereye mu Rusenda, bamwe mu bagenzi bakora ingendo bakoresheje za moto Rusenda Uvira bavuga yuko bahangayikishijwe n'imihanda mibi banyuramo. Ndashimiye Pascal ni mpunzi ikunze gukora ingendo ikoresheje moto.
Uva ngaha mu Rusenda ugiye Uvira, mufata imoto, imoto muyifata muri abantu babiri, mukagenda mugashika ahantu ha mbere mugafata ubwato, mwashifata ubwato mukariha amahera kuri ba nyiri ubwato, mukagenda mukururuka mujyana n'umumotari ni moto mu bwato bumwe, mugashika mugafata imoto kandi mukagenda urundi rugendo rutoyi, mugasubira gufata ubwato bugira kabiri, naho muri hamahera na nyiri moto hamwe ni moto. Aho usanga mu bwato bumwe harimo imoto zitatu n'abantu barenga 30, ugasanga ni ibintu biteye ubwoba hamwe mugize isanganya biratani coza kubarokora.
Ubusanzwe umuntu ufite moto muri inkambi ikora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu, ku munsi umumotari yishura amafaranga 14,000 y'amakongomani kuri nyiri moto. Usibye urwego rwo kwiyunguruza impunzi zo mu Rusenda zateje imbere n'urwego rw'uburobyi ndetse n'ubuhinzi. Vera Singabu ku garage rw'Ijya Amerika mu Rusenda wo mutara kivuyepfo.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Dusubire mu Burundi mu ntara ya Cibitoke mu makomine ya Buganda na Rugombo havugwa ikibazo kibura ry'amazi mu baturage ndetse no mu bigo by'amashuri n'amavuriro, aho bashobora kumara ukwezi batarabona amazi aboneka kure kandi akagurwa henze. Ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Muri komine Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke, abanyagihugu baho bavuga ko bashobora kumara ukwezi atanye marikorotse mu ibombo. Abafise amagare nibo bavyungukiramwo, bagomba banyuragiranwa bahetse amabido 6 canke arenga baja kurondera amazi yo kudandaza. Babwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko ibido imwe bayigurisha hagati y'amafaranga y'amarundi 400 na 500. Abanyagihugu bo muri izo komine si benshi bashobora kuronka amafaranga yo kwama bariko baragura ayo mazi. Niyo bishitse bagura yo kunywa gusa, ayandi bakavoma mu nzuzi za Kaburantwa na Nyamagana amazi bemeza ko ari mabi. Bamenyesha ko ubwo bukene bw'amazi batabona uko bagiye kubugira na ririgici ryashitse. Basaba barongoye gutorera umuti ico kibazo.
Baducha amazi, amazi yabaye ndansi, tusigaye tuvyuka saa 9 ijoro guhiga amazi. Ubu nta mazi harimo mu Cibitoke iwacu. Urazinduka mu gitondo ukavoma Nyamagana, tomba ukaronka n'akabido kamwe ko kunywa canke agasenke, udafise ubwo bushobozi nabwo urumva cyangwa umva ingene bigenda.
Musitanteri wa komine Buganda Hakizimana Pamphile amenyesha ko ico kibazo akizi neza, ariko asaba barongoye kwihangana kuko komine arongoye yonyene itovyishoboza. Asaba babishoboye gufata mu mugongo iyo komine abanyagihugu babo bakava muri ivyo bibazo.
Twaragerageje kugenda mu bibanza no mu makomine yandi, turashika nko muri Mugina. Muri Mugina twarabonye ko hari amazi menshi, ariko turaraba uburyo bwo kuyashikana nka muri komine Buganda. No kuri komine Buganda ntavyo yoshobora, naho hiri imyaka 2 cyangwa 3 atakindi gikorwa turiko turakora twegeranye uburyo gusabira ngo tuzoshikana amazi muri komine Buganda. Nivyo kubunda vyogorana. Hariho n'amasoko amwamwe asaba kunagugwa, aho bita muri Kabungubungu ni muri Mubwika umutumba wa Muzenga, ko hari amasoko ashika kuri 5 ariko muri yo hakora kabutaje imwe.
Ubwo bukene rero ntiburangwa mu banyagihugu gusa, kuko no muri lise ya Cibitoke ikibazo cy'amazi kirahari. Abanyeshuri bagomba bazunguruka mu gisagara n'utubido tw'amalitiro 5 baraba naho boronka n'amakeya. Uwo n'umwe muri abo banyeshuri amenyesha ko ubwo bukene buzotuma haduka indwara zifatiye ku isuku rike n'umwimbo mwishuri ukagabanuka, kuko bata umwanya munini bahiga amazi. Mu gisata kijejwe amazi Regideso muri iyo ntara, umwe mu bakozi b'iryo shirahamwe atashimye kuvugira kuri mikro zacu, amenyesha ko ubwo bukene bw'amazi ahanini buva ku bintu bikuru bibiri. Ibisagara biguma vyaguka, abashaka amazi bakaba benshi, be n'ibigega vy'amazi vyononekaye mu gihe cy'imvura ubu biriko birasanurwa. Amenyesha ko bisaba uburyo bwinshi n'umwanya uhagije. Agatera kama bajejwe intwaro ko n'igihe ayo mazi yosubira kuboneka ukwigisha abo barongoye kuyabungabunga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, reka mbifurize kugubwa neza. Thomas Kamirindi mu kanya gato arabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki, ntimujye kure. amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na Fatuma Karara Arimas. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye rero abagize uruhare muri ibiganiro, ndabashimiye namwe mwese abo twari kumwe. Mukomeze kandi kugira ibihe byiza.